mwumva ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanye gusamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kenyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kane itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2020. Muri studio gatanu i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze mu biganiro byo kuri no saha. Mu Burundi abashinga amateka ntibumva kimwe impamvu umukuru w'igihugu Perezida Petero Nkurunziza agiye kugenwa imboneza y'amaho.
Procedure ziratandukanye. Procedure bakoresheje mu mugambwe igirizwa n'ibyaciye hano mu n'amashinga amateka nk'uko biri tukaze. Ahantu ni hari abo mu mugambwe
Uyo ni Pascal Nyabenda, umukuru w'inama nshinga amateka, avuga ku ngingo y'inama nshinga amateka yerekeye ukugena Perezida Petero Nkurunziza nk'imboneza y'amaho. Ni inkuru tubateguriye. Izindi nkuru zivugwa mu karere k'ibiyaga binini na hirya no hino ku isi turazibafitiye. Mugume hafi. Reka ariko duhere hirya no hino ku isi. Muri Afrika, umushakashatsi muri kaminuza ya Makerere mu gihugu cya Uganda yarekuwe n'urukiko rukuru urukiko sentare nkuru Stella Nyanzi yari yaramuhamije icaha co gusezerera umukuru w'igihugu. Mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma aratubwira ibindi.
Umucamanza rukiko rukuru rwo muri Uganda yatesheje agaciro icyemezo cyo gufunga Stella Nyanzi, umushakashatsi muri kaminuza ya Makerere. Nyanzi yari yarakatiwe n'urukiko rw'ibanze muri icyo gihugu mu mwaka w'2018 rumaze kumuhamya ibyaha byo kwibasira umukuru w'igihugu kuri internet no gukoresha amagambo asesereza avuga kuri Perezida Museveni n'umubyeyi we. Icyo gihe rwamukaje gufungwa amezi 18 ariko ajuririra icyo cyemezo. Umucamanza Peter Adonyo asuzuma ubwo bujurire ku wa kane uyu munsi yavuze ko urwo rukiko nta bubasha rufite rwo kuburanisha Stella Nyanzi, ko icyemezo cyarwo gikuweho kubera ko kitakurikije amategeko, bityo ko agomba guhita arekurwa. Yanavuze kandi ko ubushinjacyaha bwananiwe kugaragaza ibimenyetso simusiga bihamya uregwa icyaha. Stella Nyanzi wari mu rukiko yashimiye uwo mwanzuro w'urukiko, ariko yibaza impamvu yari yaramaze igihe kingana gityo afunze. Yashinje inkiko zibanze muri Uganda kubangamira uburenganzira bugenwa n'itegeko nshinga. Ashize akanya gato avuze ayo magambo, humvikanye urusaku rw'amasasu y'abacungagereza batatanya abantu bari batangiye kuba benshi aho ngaho. Icyo gihe bahise bamusumira, baramufata, bamushyira mu modoka y'imfungwa, bamusubiza muri gereza. Bitegerejwe ko bari buze kumurekura bamaze kuzuza ibyangombwa bitegetswe mu gihe kitararenga amasaha 24.
Murakoze Jeffrey. Turumva kandi ko abanyepolitike batavuga rumwe muri Sudani y'Epfo biyemeje gushira inyuma ibatandukanya bagashira mu bikorwa amasezerano y'amahoro bemeranije mu mwaka w'2018.
Niko bimeze. Oriane, abanyapolitiki batavuga rumwe muri Sudani y'Epfo bumvikanye gushyiraho leta y'ubumwe mu rwego rwo kurangiza intambara bamaze imyaka 6 yazahaje icyo gihugu. Perezida Salva Kiir na Riek Machar, umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, batangaje ko babyumvikanyeho kuri uyu wa kane nyuma y'imishyikirano yabereye i Juba mu murwa mukuru. Perezida Kiir yavuze ko azatora Machar nka vice perezida we wa mbere ku wa gatanu, bagahita bahanye yo kuba bamaze kubahiriza ibyo bumvikanyeho mu masezerano y'amahoro yashyizweho umukono mu mwaka w'2018. Kiir na Machar bamaze kunanirwa kubahiriza itariki ntarengwa bihaye inshuro ebyiri zose bitewe no kutumvikana ku nzego zimwe zirimo kwinjiza mu ngabo bahoze mu mutwe w'inyeshyamba n'umubare w'intara zigomba kuba muri iki gihugu kimaze imyaka 9 gusa. Kiri yavuze ko ibyo batarabasha kumvikanaho bitari bukome mu nkokora umugambi wo gushyiraho leta, yemeza ko bazabikemura imaze kujyaho. Muri ibyo rero harimo n'ibijyanye no kurinda umutekano wa Riek Machar n'abandi bayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Oriana.
Reka rero tuje mu karere k'ibiyaga binini, aho mu Rwanda ubushikiriza manza bwa gisirikare busabira Major Godefrey Mudaheranwa gufungwa mu gihe cy'ukwezi mbere y'uko urubanza rwiwe rutangura kuburanishwa mu mizi. Uyu musirikare akurikiranyeho ivyaha vyo kwica arashe umwana w'imyaka 17 y'amavuko, bikekwa ko uwo mwana w'umuhungu yazize gutera inda umukobwa w'uwo musirikare. Ugwego uregwa ahakana ivyaha agasaba gufungurwa akaburana ari hanze. Eric Bagirubusa yadukurikiraniye iyi nkuru.
Muri bisi yari yuzuye abasirikare bose uko ari 26 bakiri bato mu mapeti ya gisirikare, bari bambaye amapingu uretse Major Godefrey Mudaheranwa wari nabo aje kuburana ibyaha byo kwica ku bushake arashe no gutunga imbunda n'amasasu binyuranije n'amategeko. Byagaragaraga ko akomeye ku masura ku buryo utamuzi yari gukeka ko ariwe wari urinze abandi basirikare bagenzi be nabo bakurikiranyweho ibindi byaha. Ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka nibwo humvikanye inkuru y'urupfu rw'umwana w'imyaka 17 y'amavuko mu karere ka Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda, bikekwa ko yishwe arashwe na Major Godefrey Mudaheranwa. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bumurega ko mu ijoro ryo ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa kabiri saa mbiri zegera saa tatu Major Mudaheranwa yarashe Sam Gashayija ubwo uwo mwana yari n'abandi bagenzi babiri. Bushingiye ku buhamya bw'ababibonye ababyumvise, burakeka ko muri abo batatu harimo uwaba yari inshuti y'umukobwa w'uregwa kugeza ubwo amutera inda. Mukura Sagashayija ngo Major Mudaheranwa yamwibeshyeho muri abo batatu atariwe wari ugambiriwe kwicwa. Ubushinjacyaha buvuga ko amafoto ya nyakwigendera n'impapuro za muganga bigaragaza ko yishwe arashwe mu mutwe. Buvuga ko aho icyaha cyabereye mu murenge wa Gitoki hatoraguwe ibitoyi by'amasasu bisuzumwe n'abahanga bihura namwe mu masasu basanze kwa Major Mudaheranwa. Ubushinjacyaha buvuga ko nubwo uregwa mwibazwa rye yavuze ko icyaha cyabaye yasuye inka ze mu murenge wa Rwimbogo utandukanye n'aho cyabereye, umushumba wavuguruza ayo makuru kuko ngo yavuze ko Major Mudaheranwa yari yasuye inka ze kuri uwo munsi mu masaha ya saa sita z'amanywa. Ubushinjacyaha kandi buvuga ko imbunda yo mu bwoko bwa masotera Major Mudaheranwa yarashishije naho bigaragara ko yari yanditse mu bitabo nk'uko amategeko yo gutunga imbunda bisobanura, bugasanga kumufungura by'agateganyo bishobora kubangamira imigendekere myiza y'urubanza kuko ngo ashobora kotsa igitutu abatanga buhamya, bugasaba ko yabafunzwe mu minsi 30 mbere y'urubanza mu mizi. Yiregura Major Mudaheranwa yahakanye ibyaha byombi maze avuga ko atari kwicara Shegashayija kuko ngo ntaho baziranye nta nicyo bapfaga cyari butuma murasa. Avuga ko umunsi icyaha cyabayeho mu gitondo yari yagiye gusura umwana we wiga ikibungo nijoro ajya mu nka ze Rwimbogo. Yabwiye urukiko ko umushumba we atavugisha ukuri mu byo yabwiye abakoraga iperereza. Yavuze ko n'abandi batanga buhamya bamushinja batavugisha ukuri kandi ko hari n'abashyizweho igitutu mu kumushinja ibyaha nk'umumotari bakunze kwita kazungu. Ku ngingo yo gutunga imbunda n'amasasu binyuranije n'amategeko, Major Mudaheranwa yabwiye urukiko ko aheruka gutunga pisto izwi nka masotera mu 2003 gusa ntiyabashije kumvisha inteko iburanisha impamvu avuga ko yasubije imbunda ntatanga amasasu yayo. Umunyamategeko umwunganira ashingiye ku ngingo z'amategeko yabwiye urukiko ko nta mpamvu zikomeye yabona zatuma uregwa afungwa mbere y'urubanza mu mizi. Yavuze ko ifoto ya nyakwigendera yafotowe ubwayo itaba ikimenyetso kuko ntaho igaragaza ko warashe ni Major Mudaheranwa, na cyane ko ngo itamugaragazaho icyaha cyabereye. Yavuze ko na se w'umwana watanze ikirego avuga amakuru atahagazeho ahubwo arayo yumvise. Uyu munyamategeko yibukije ko mu nshingano z'ubushinjacyaha harimo gushaka ibimenyetso bishinja n'ibishinjura. Yavuze ko uretse amasasu yasanzwe mu rugo rw'uwo yunganira nta rundi rwego ndamwe rwigeze rugaragaza ko yaratunze imbunda. Major Mudaheranwa asoza kwiregura asabye urukiko gukoresha ubushishozi maze agafungurwa by'agateganyo akajya kwita ku mfubyi kuko nta wundi uzitaho. Umunyamategeko umwunganira akavuga ko mu gihe urukiko ruzaba rwiherereye rwazafata imyanzuro rushingiye ku myitwarire yari isanzwe iranga Major Mudaheranwa kuko ngo ari ku nshuro ya mbere akurikiranwa n'ubutabera. N'urubanza rwakunze kurangwamo amarangamutima menshi ku ruhande rw'umwana bivuga ko yishwe arashwe kuko mu gihe basobanuraga uko byagenze bamwe batabyihanganiraga mu rukiko maze bagaturika bakarira. Ku itariki ya 25 z'uku kwezi kwa kabiri nibwo umucamanza yanzuye ko azatangaza icyemezo ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo kuregwa. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Inama nshingamateka y'u Burundi kuri uyu wa gatatu yemeje Perezida Pierre Nkurunziza nk'imboneza y'amahoro yo kuzirikana igihugu. Iri teka rihawe inyuma y'ukugirwa n'umugambwe wiwe CNDD-FDD imboneza y'amaho yawo, akaba ari nawe atwara inama y'inararibonye y'umugambwe uri ku butegetsi. Ariko ahari abashingamateka bavuga ko harabiwe hari ibintu byabaye ku ntwaro yiwe mu kiringo c'imyaka 15 harimwo ubwicanyi, indyane za politike no kugara amashirahamwe yigenga yarakwiye ahubwo gushengezwa mu butungane. Abamushigikiye bo bemeza ko ariwe mukuru w'igihugu wa mbere yakuye agasuzuguro ku gihugu cy'u Burundi n'Abarundi. Eloge Burikane zaratubwira ibindi.
Integuro y'itegeko rigena President Pierre Nkurunziza ku imboneza ya maho yo kuzirikana igihugu yateguwe n'abashinga amateka 13 bo mu gambwe CNDD-FDD barongowe na zino ndaruvukanye. Uyu wari munaribonye z'uwo mugambwe President Bereye imboneza ya maho n'umukuru w'inararibonye. Iyo nteguro imaze kuja muri leta yarashimwe nanahinyanyurwa. Umushikanganje w'ubutungane Melorantine Kanyana yari yagiye kuyisigura yaragarutse ku vyatumye yemerwa.
Iterambere ryakoze mu Burundi ni byinshi. Tuzemera amabarabara meza, abana bakiga, ababyeyi bakibaruka ku buntu, abantu eka bagafashanya, intara zigafatanyanya, icyo kijya n'ino iyo habaye utubazo ku bijyanye n'umwimbu ni byinshi cyane. Ubumwe bw'Abarundi bwarakomejwe kuko yari kibaye umukuru w'igihugu cyacu yajya imbere y'Abarundi akabereka ko atampunzi. Impunzi ziriko ziratahuka kuko zibona ko zisanga umubyeyi. Nta n'umwe atabibona ko igihugu cyacu kirimo amahoro n'umutekano. Kuva mu mwaka w'2005 yatowe umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ari ku butegetsi, umutekano yarawuharaniye bikwiriye. Ntawe twigera tubona umukuru w'igihugu agenda kuraba aho barimye imirima myiza, nawe arima mu bandi aho bubaka amashuri n'amavuriro, akaraba ko zubatswe by'ukuri, akagenda nawe akajya nko mu bubaka gutembera mu ndege, kwama mu nda y'indege. Hari abantu babikunda ibyo yashatse kugumana n'Abarundi kuko abakunda.
Ariko umushinga amateka yigenga Fabien Manshijyanino wasanga ahubwo nyene kwitwa imboneza ya maho yarakwiye gushengezwa mu butungane.
Muri gihugu cacu muri imanda y'imyaka 15 harabaye ibijagahomberabuntu ku buryo tutotegura ikintu nk'iki tugutegura umukuru w'igihugu ari buno munsi, kuko harabaye ubwicanyi burenze. Abantu baratabwe kuzuza, abantu barahabwa ibipande ku ntwaro yiwe. None umuntu yovuga ngo abantu bazimanganye, uyu muntu ariko arakora ko by'ukuri ngo ari imboneza y'amaho, abantu bafatira kuri ibyo bagakora. Abarundi bo munsi bagakizaho bari mu mahanga bagowe mu buhungiro. Iyi nteguro yabayemo bwa bita kukabandisabiye bamwe barondera feze mu muntu bakavuga ibintu uko bitari. Sivuze uko biko biri rero yeke idari no polisi mba naho kibereye umukuru w'igihugu wa kino gihe, kuko ndabona ashobora mbere kuja imbere y'intara.
Ibi umushikanganje Kanyana bifata nk'ukurogota.
Umushinga amateka Fabien Manshijyanino ati ni ukuri sinosubiramo ibyo yavuze, kuko jewe ndi mu bantu bemera yuko nyine kibaye umukuru w'igihugu cacu abereye gushimirwa. Sinosubiramo rero ajya amajambo yakoresheje ko bari kuyashimangira bidakenewe.
Abandi bashinga amateka nka Terence Manirambona nabo babona ko umugambwe CNDD-FDD ushaka kwiyitiranya n'igihugu.
Iyi nteguro y'ibyirizwa ije mu gihe haheze iminsi twumva umugambwe umukuru w'igihugu akomokamo umyita imboneza ya maho. Narumvise ushize mu kwandika kabiza yabereye igitega babishyize no mategeko y'umugambwe yuko ubibaye y'imitego y'umugambwe imboneza ya maho. Ubwo nta sano integuro y'ibyirizwa yaba ifitaniye n'umugambwe umukuru w'igihugu asanzwe akomokamo. Niba biri uko ko mu gihugu kirimo imigambi myinshi n'ibyiza bitandukanye, umengo hari wo kwitiranya umugambwe n'igihugu.
Umukuru w'inama nshinga amateka Pascal Nyabenda yishura ko hari itandukaniro rikomeye kandi urwego arongoye atakosa na rimwe rwakoze.
Barabikoze mu mugambi ibyo birabaraba bari mu mugambwe. Procedure ziratandukanye, procedure zakoresheje mu mugambwe ibyirizwa n'ibyaciye hano mu nama nshinga amateka nk'uko riri tukaca ahantu ni hari abo mu mugambwe ntabyo kwitiranya birimo na gatoya.
Umushinga amateka Godebert bangira inama na wafite izindi mpungenge iteka rizohabwa uzokora neza kurusha Nkurunziza.
Abakuru b'ibihugu barabaho barakora, ejo harashobora kubutunda akora neza kuruta uyu. Mbega uyu nawe azoca yitwa imboneza nkurugutse canke izoca eba nkurunkuru. Birakumbure twari kuma twiga integuro y'ibwirizwa rishinga ibidare bizohora bihabwa abakuru b'ibihugu bazoba baharaniye ibyo gukunda no gukundisha igihugu.
Iyi nteguro y'itegeko yemejwe n'abashinga amateka 91 barayanka mu gihe 14 atacu bayivuze ko Uko kwezi kundi kugutashe President Nkurunziza amaze gukukuruka hazokwama hari umunsi wahariwe kuzirikana igihugu no kugikunda ukazorangazwa imbere n'imboneza y'amaho yo kuzirikana igihugu. Iriteka canke icyubahiro nta wundi mukuru w'igihugu numwe yabwa bihabwe mu Burundi harimo n'umuganwa rwirwa gasore yarondiye kwikukira ku Burundi yakabaherutse kwa kwa no kwitirirwa ikibuga mpuza makungu c'umupira w'amaguru yari yitiriwe kuva Burundi buronke nta yo kwikubukira mu 1962. President Nkurunziza yeguriwe ico cubahiro ico bikora niwe mukuru w'igihugu wa mbere yagendeye cyane abanyagihugu kurusha abandi nkuko abari ibintu n'ibindi babibona. Ahanini yamana umwanya munini nawo mu mitumba ubona ko myinshi yanayigendagenze akiri munyeshamba zagwanya leta. President Nkurunziza ari no mu bakuru b'ibihugu bake baboneka binjira mu mazuza abanyarucari bakanasangira utwo kurya, ariko bamwe mu batavuga rumwe nawe basigura ko abikora kumva zo kwiyamamaza. Eroje urika neza ijwi rya Amerika.
Kwa suhuje bakunzi banywanye ibijwi rya Amerika. Dukomeza dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga naho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira. Akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika. Ubumenyi n'ubuhinga bwa none birafise uruhara rukomeye cyane mu iterambere ry'igihugu. Eric Biribuze, umurundi yanonose ivyerekeye ubuhinga bwa none, akora mu ishirahamwe Corning muri Amerika, rikaba rifise icicaro muri leta ya Carolina ya ruguru. Muri 2018 yatsindiye agashimwe ka Black Engineering of the Year Award for Professional Achievement aha i Washington DC. Eric Baribuze akaba yarihaye gufasha cane cane abakiri bato gushira mu bikorwa inzozi zabo mu bijanye n'ubuhinga bwa none. Yavuganye mu kanya na mugenzi wacu Fidel Nyongabo atangura ari dondora uwariwe.
Jewe Eric Biribuze nkorera ikigo cha Corning muri leta zunze ubumwe za Amerika. Amaze muri ico kigo imyaka 23. Jewe navukiye mu Burundi hanyuma ngenda kwiga mu Bushinwa hanyuma ngenda kwiga muri leta zunze ubumwe za Amerika hanyuma ariho natangiye gucunkorera ico kigo. Mu myaka 2 iheze naragize agahimbwe ndaronka agashimbo kitwa Black Engineer of the Year Award. Ako kari kajanye n'ibintu nashoboye gukora bijyanye n'ibintu byitwa STEM, Science, Technology and Engineering and Math. Hanyuma twarigize no kuvugana na mwebwe ngaha muri radio yanyu. Ubu rero kuva ndonse ku gahimbwe naragize ngene ndashaka gukorana n'urwaruka kugira ndabe ningene ibyo noba narashitse ko n'abandi boshobora kubishikako.
Yo shirahamwe ryanyu rirashimikira kuvyerekeye gutora ubuhinga bushasha bushobora gukoreshwa mu gukora ibidandazwa. Ubwo buhinga budusigurira muri make n'ibidandazwa ubwo buhinga bwanyu bukora ko?
Ibintu byinshi cyane cyane tudandaza kandi tuzwi nako ni twebwe twatanguye ibintu byitwa fiber optic. Ni bimwe byatumye internet itangura. Ibyo rero twe twabitoye mu 1970s. Tumaze imyaka 50 twarabitoye, n'ubu nitwe tukira ba mbere ku isi yose dukora amaproduit ajyanye n'ibyo bintu. Ikindi kintu abantu bose bamenyereye bakoresha iminsi yose ni ibiyo biri kuri ya matelefone bita smartphone. Ajya amatelefone menshi yo ku isi yose ayo mufise mwese ngahanye imbere yanyu, kirya kiyo uri kuraraba cyitwa Gorilla Glass, Corning Gorilla Glass. Iyo rero ni ikiyo twashoboye gukora gikomeye cyane kandi kiri kubwira guhishwa no mu karere kacu hariya muri Afurika hari ya anye duturuka
muvyo muriko muragerageza gukora muriko muragerageza gushimikira kubakiri bato na cyane cyane nko mu karere kacu gutuma bijukira ibisata nk'ibijanye n'ubumenyi n'ubuhinga bwa none kenshi usanga abantu abakiri bato babiga babitinya bibazana ibintu bikomeye cyane bisaba ubuhinga bukomeye umuntu yitegereje ndangaha muri Amerika biravugwa ariko nibaza ko atari byo ko cyane cyane uravye nk'abirabure kenshi baja mu bisata bindi bibaza ko byoroshe bataja muri byo bisata bikomeye kandi bifise akamaro gakomeye kubijanye na no mu karere kacu nikiye muri kumukora kugira mufasha abo bana abakiri bato bashaka kuja muri byo bisata
kuva ntonse rya anye award maze kuza muri aka karere kacu gatatu mu mwaka umwe n'igice maze kuza gatatu kandi n'ubunzogaruka muri irici kubera yuko naciye mbona yuko kugira ngo dufatanye n'urwaruka tutegereza kuba ngaha tukabona abantu tukabona ibiriko biraba kugira turabe ibyo twoshobora gufashanya rero muri irici riheze twarashize hamwe abanyamerika bamaze gutora ibintu byinshi bamwe bita aba scientists turabazana mu karere kacu muri conference yitwa Afrika haguruka iyo conference ikunda kuba muci rero tuzanye abo bantu twaje kugira twigishe ugwaruka ingene umuntu ashobora gukoresha ibi bita systeme kugira ngo ahindure igihugu cacu kugira bitere imbere abantu benshi nkuko bivuze baratinya ibyo byigwa by'ama science cyangwa engineering kubera ko bibaze yuko bigoye ariko utangwe kuvyigisha nk'ingene bavyigisha mu bihugu bimwe biteye imbere ibyo bintu ntibiteye ribigoye cyane kubera yuko mu bindi bihugu abantu barakoresha ingene abana bavyiga biri ibintu bakoresha amaboko kumenyera gukoresha amaboko kumenyera kubaza ibibazo kumenyera gukorana n'abandi ibi ngene bavyiga umva ubajije ikintu ukacubaza ikibazo kugisubiramo nk'icyo waborotse bijya anye bico bitera ubwoba abantu benshi ariko uvyigishije werekana practice ingene bitegeza gukora ukengera ingene wibuka nk'abana batoya bashobora gukora nk'amapine bakoresha amapine bagakora nk'akaduga gatoya bagakora nk'indege bagakora nk'itopi yugura si ibintu bijya byose bisaba ukwiyumvira uko kwiyumvira rero ubikoresheje niho uca usanga umubyize neza bishobora kuzana abantu bashobora gutangura kugira ibintu bita innovation
yego none nko mu karere kacu k'ibiyaga binini kuri ibijyanye n'ivyo bya system ubwo buhinga bwa none ubumenyi ni akahe kamaro bishobora kugira ngo muri kajya karere kacu kabari ko baratwumviriza bibaza ati ivyo ni ibintu bihanitse twe ntibiturabe
nk'ubu unyu kuraba muri kirya karere kacu ibintu byinshi dukoresha imisi yose tubigura biva hanze ibintu tukenera ugiye kuraba kubigura mu botike biva hanze kugira ngo dutangure gutera imbere ibyo bintu dukunda dukoresha imisi yose twari dukwiye kubyikorera nk'ubu unye hari ikintu nabonye aho telefone yitwa Marafone iyo telefone ni telefone shasha ikorerwa mu karere kacu iyo telefone ikoragwa n'abantu biwacu iyo telefone imeze nka za telefone za Samsung nka za n'uze iPhone ni telefone iteye imbere jewe narashubiye no kugenda gutembera mu kigo bayikoreramwo nasanze yuko abantu babikoreramwo muri iyo izine imeze cyane nk'ama izine yose ameze neza ku isi yose nk'icyo rero n'ikintu cyerekana ingene sisteme iriko irahindura ingene abantu bakora kandi muri iyo izine ucuronka abantu benshi baronka akazi abo bafite akazi akaba bashobora kugura ibindi bintu bikaca bituma rero ingene igihugu bitangura gutera imbere
reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Cedric uratwumva
ndamwumva cyane ndagize umwana w'umunyamakuru
yego turabana mu kije Cedric uri he
ndi nga Kampala Uganda
yego ufise ikibazo baza mutumire canke ikimvirushikiriza
yego ndamukije cyane n'umutumire
arabumva
akantu nagomba kumwibariza numvise ko atari mwa kano karere kacu mugabo akunda kuzaraza nagomba ndamusabe ko numvise azoza mu kwezi kw'indwi ndamubaza ko nanjye boshyira muri urwo rwaruka rimwe yoza mu kwindwi hama tukunganya ubumenyi nanjye bugenda mu Burundi ariko ndavuye mu Burundi ngenda gusima kurahura ubwenge ngaha Kampala Uganda none niga ndumva ko nanjye bindaba kandi byumfasha muri kazoza kanje
yego reka byishure mu mwishure
Ego cyane iyo ayo ma conference tugira yuguruye ku bantu bose kandi dushaka gufasha aka karere kacu kose urumva wewe uri ngaho uri Kampala uri Murundi uri hehe uri Bujumbura cyangwa ahandi twizeye yuko ushoboye kukuronka umwanya n'uburyo ko twakwakira nabako meza
tugarukaye kuri ako gashimwe kawe waronse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani gashimwe kiswe Black Engineer of the Year Award for Professional Achievement muri make wasigurira ako gashimwe cyo kari kerekeye n'ico kabunguri
icyo kari kerekeye cyane cyane ni kubera ko iyo myaka myinshi imaze gukorera ikigo cyacu cha Corning narakoze cyane cyane ibintu by'ama innovation y'ama produits ya fibre optique bakoresha muri le centre de données ibintu bita data centers ibyo rero bikogwa nakoze byarazaniye iki kigo cyacu amahera arenga imiliyari de y'ama kubera ibyo bintu rero abantu barihweza kubona iyi myaka yose ibintu byose maze gukora ni ibintu maze kwegeranya kuri iki gihugu niho bace bama ako gashimwe baheje kuma ako gashimwe rero barashaka yuko sukugira gusa nkorere iki gihugu ariko no gukora kugira mfashe abandi bakwiyumvira ndababere example imboneza hanyuma rero nicyo gituma ibi bikogwa byo gufasha ugwaruka gufasha abandi benshi kandi bo mu karere kacu byake bikomera nicyo kintu rero byampaye ingufu bimpa umwete no gushaka cyane kugira ngo shobore kuraba inagije no shobora gufasha ibihugu byacu
Cedric yaragifise ikindi kibazo Cedric aragaruse ku murongo uratwumva
Yego ndabumva cyane munyamakuru.
Yego uduge ku kibazo kindi warabufise.
Ngo nagoma namubaze nakomba ndamubaze ko yoshura kuza kuduha adresse complete kugira ngo umuntu amukeneye turonke izindi ngaha kugira ngo tugume inovise ku mugambo mete neza kugira ngo tugume a connection.
Yego ndabumva ndashobora kuyibaha ngaha ariko ndibaze yuko no yihanda na Voix de l'Amérique kashobora kuzibaha ariko adresse yanje ni Eric @corning.com
Corning ni mvuze mu kirundi Corning ni C O R N I N G mu gifaransa ni C O N I N G wabyanditse
nabyanditse ariko sinabyanditse neza byose ariko ntacyo nibi birakwiye nibaza ko mu mumpera ka nimero ka WhatsApp cyangwa kuri Voix d'Amérique ndashobora kuza gushobora kubahamagara mukabimpa neza murakoze cyane
murakoze mu kiganiro muri sanga turi kumwe n'umutumire Eric Biribuze akora mu isosiyete Corning rikora ibintu bijanye n'ubuhinga bwa none rikaba rifite icicaro gikuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Carolina yo mu buraruko tugarutse ku buzima bwawe nike cyatumye ufata icyo gisata kijanye n'ivyerekeye uhinga bwa none
jewe namye ari ibintu numva bifise bimwe bita curiosité kuva ni ndumwana muto cyane niga muri primaire no muri secondaire ni ibintu namye numva niyumvamo ariko rero ngiye kwiga cyane mu Bushinwa nkabona kiya gihugu ingene kiri kiratangura gutera imbere nagiye yo kera kitaratera imbere nk'uko tubibona ubu unye naciye mbona ingene ukurikiza steme ari byo bifasha cyane kubera ko muri ko muriyumvira ubu unye Bushinwa nico gihugu abantu bose bagiriramwo manufacturing
bahinguriramwo ibidandazwa
ibihungurira by'ibidandazwa kubera bafise aba engineer benshi kubera afite abantu bose bagira technology nicyo gituma icyo gihugu cyashoboye kugira ibyo twavuze rero nicyo nshima cyane rero nje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndiko ndarondera akazi narondeye akazi ka societe ishigikira cyane innovation hanyuma ngiye rero muri Corning ndabona rero iyo valeur iki gihugu cya Corning kimaze imyaka irenga ijana na mirongo itandatu n'itanu kubera gusa ikoresha innovation twebwe tuguma turondera ikintu cyohindura ubuzima bw'abantu kugira bumere neza kandi mu myaka nk'imyaka 10 umva twarimo mu byatangwe televiziyo twarimo mu byatangwe internet twarimo mu byatangwe ama smartphone n'ubu tuko turakora ibintu byinshi biriko birashaka guhindura imiduga nk'ubu unye iyi miduga tugenderamo
turibaze yuko izo bifise ibintu vy'ama display bimeze nk'ange ama televiziyo tufise muhira ibyo byose tubikura kubera ubwo buhinga twiga rero nico chatumye nkunda kuvyiga kubera ko nabona ko kamaro bifitiye jeje nyene ko kamaro bifitiye amakungu n'insi.
Uyu rero akaba yari Eric Biribuze umurundi yanonosoye ivyerekeye ubuhinga bwa none yaganira na mugenzi wacu Fidel Niyongabo ni naho duheje ibiganiro n'amakuru twabateguriye bari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye.